ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze kuri radio yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Ni Aloys Bigirimana.
Tagize mwaramutse Thomas, mwaramutse abaduteze amatwi muri kano gatondo. Turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yararangije igice cya mbere cy'ibiganiro by'amahoro i Nairobi muri Kenya, cyayihuza n'imihari itari mike yitwaje ibigwanisho igisibije mu buraruko bw'icyo gihugu. Perezidansi ya Kongo yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibi biganiro byamaze iminsi itatu. Mu ndwi iheze, Perezidansi ya Kenya yari yatangaje ko igisagara cya Nairobi kizokwakira ibiganiro hagati ya leta ya RDC hamwe n'imihari ya Barobert. Hafi intumwa 30 ziserukira imihari yitwaje ibigwanisho mu ntara za Ituri, Kivu y'Uburaruko hamwe n'iy'Ubumanuko zarabitumiwemo. Bahuye n'intumwa za Perezida Felix Tshisekedi. Perezidansi ya Kongo yavuze kandi ko iyi mibonano izokurikira mu ndwi ziri imbere. Ibiganiro by'i Nairobi byatanguye inyuma y'ukwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihambije yinjira mu muryango wa EAC, umuryango w'ibihugu indwi usangiye isoko rusangi. Abategetsi ba Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na RDC mu ndwi iheze bavuze ko bariko bararaba uko boshyiraho inteko z'akarere zizogwanya imihari y'Abarobert igisibije mu karere k'ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya ivugwa. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yayisabiye amafaranga angana n'imiliyaridi 30 z'amadolari. Yayisabye Kongere ya Amerika n'amahera y'inyongera arenze kuyo imaze gutanga akazufasha Ukraine kugira ihangane n'ingabo z'Uburusiya mu mezi atanu ari imbere. Imbere yo gushikiriza uwo mugambi w'amafaranga, Perezidansi ya Amerika White House yavuze ko iyi mfashanyo nshyashya igabuwemo imiliyaridi 20 z'amadolari azogura ibigwanisho, imiliyaridi 8.5 nayo akazofasha mu by'ubutunzi muri Ukraine, hamwe n'imiliyaridi 3 nayo zizofasha abanyagihugu bagize ingaruka n'iyo ntambara. Perezida Biden yavuze ko amafaranga yatekanijwe gufasha Ukraine asa n'ayaheze, akavuga ko yizigiye ko Kongere ya Amerika izomwemerera ikazobandanya ifasha Ukraine naho abayigize basanzwe badahuza mu bya politike. Mu butumwa yashikirije Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Perezida Biden yavuze ko yamubwiye ko atazigera yigarurira icyo gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe Uburusiya bwagabye ibindi bitero bishasha mu buseruko bwa Ukraine, aho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yagendeye mu murwa mukuru Kiev hamwe n'imicungararo yaho ahasambuwe n'ibitero by'Uburusiya. Kuri iyo ntambara nyene, Ukraine ejo ku munsi wa kane yavuze ko abasirikare 45 bayo hamwe n'abasivile bafashwe n'Uburusiya barekuwe mu guhanahana imbohe kwabaye gushasha. Ariko igitigiri cy'Abarusiya batanzwe na Ukraine cyo nticyavuzwe. Icegera cy'umushikiranganji wa mbere muri Ukraine Iriana Vereskuch yavuze ko mu banya Ukraine batanzwe harimo abasirikare b'intwazangabo 13, abasirikare bato bato 20 hamwe n'abasivile 12. Abanyororo batari bake baramaze guhanwa hagati y'ibyo bihugu bya Ukraine n'Uburusiya kuva intambara itangura ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ukraine yavuze mu ndwi iheze ko abanya Ukraine 19 babohowe inyuma y'iminsi abandi bantu batanzwe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan, abantu babiri, ibisasu bibiri bitandukanye byaturikijwe mu modoka zunguruza abantu mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa kane byahitanye abantu bashika 9 abandi 13 barakomereka. Mohamed Asif Waziri, umuvugizi w'igipolisi cy'intara byabereyemo, yavuze ko izi bombe zahanye iminota mu guturika mu bice by'Mazar Sharif, umugwa mukuru w'intara ya Balkh. Abarondegwa kwicwa n'ibyo bitero bari ngo abayisilamu babashite nk'uko yabivuze. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu waremanze ko ariwo wakoze ibyo bitero bikurikiye ibindi bitero by'iterabwoba byaranzwe muri Afghanistan uku kwezi byahitanye abarenga cumi hamwe n'abatari bake bakomeretse. Abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistan bavuze muri indwi ko abajejwe umutekano babo bakuyeho umuhari w'iterabwoba ISIS-K ubangamiye Afghanistan. Bavuga kandi ko twigore two kurangiza ibisigarira byawo tukibandanye, ariko abanye Afghanistan mu gihugu hamwe n'amakungu ntibakunze kwemera ibi byama bitangazwa n'ubutegetsi bw'abatalibani. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa kane yarashimagije ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO kubona ryarafashe ingingo zo guhana abihaye ingendo za kudeta. Akarere ka Afrika y'uburengero karanzwemo za kudeta mu mezi aheze, kandi uwo muryango w'ibihugu 15 wararungitse inteko zo kugarukana umutekano muri Guinea Bissau. Inyuma yaho hari abari bagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bibata kuw'amazi. Inyuma yo kuganira na perezida wa Guinea Conakry Umaro Sissoco Embalo yari mu rugendo muri Afrika y'Epfo ejo kuwa kane, perezida Ramaphosa yavuze ko Afrika ikwiye gufatira akarorero kuri iryo shyirahamwe rya CEDEAO ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika. Inteko za CEDEAO zarungitswe gufasha muri Guinea Bissau inyuma ya kudeta yaburijwemo zigizwe n'ibihugu bya Ghana, igihugu cya Cote d'Ivoire, Nigeria hamwe na Senegal.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ku maradiyo yanyu mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Muri Uganda kandi mu karere ka Kisoro muri uyu mwanya murimo muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo Ijwi Riyobora. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Urukiko rw'Ikirenga rw'u Rwanda rwahagurukiye kurwanya ruswa mu nkiko zo mu gihugu.
Ruswa mu nzego z'ubutabera cyane cyane mu rwego rw'ubucamanza ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo, kuko atabaho ubushake bwo guhana abayikurikiranyweho kuko bakabikoze nabo barangwa na ruswa.
Uyu ni perezida w'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda Faustin Ntezirjayo. No mu Burundi naho leta irasaba abapolisi cyane cyane abashyashya kurwanya ruswa mu gihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, mu Burundi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano Gervais Ngirakobuca arasaba abapolisi baherutse gushyirwa mu myanya y'ubuyobozi guharanira kurwanya ruswa. Ni mu gihe igipolisi kiri mu bigo bya leta bivugwamo ruswa nyinshi. Iyi nkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Ntungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Imbwa igiye kurangira, umukuru w'igihugu agenya abapolisi mu mabanga mashasha yo kurongora abandi, haba mu burongozi bukuru bw'igipolisi mu turere no mu ntara. Kabaye akaryo ku mushyirangano ntora hagati mu gihugu n'umutekano ko gukeza abaherutse kuronswa amabanga, ariko agira ko abatekera n'impanuro kugira akazi bagiye gukora kazogira icyo kamariye abanyagihugu.
Tube stable dabura mu bijyango yacu ko ntuzoja ku kazi waraye mu nduru ngo ushitse ku kazi wari kizohereza amaboko no ujejwe neza kukuraba arya dosanga wigiriwe cyashavu wavanye mu hiru turi mutako tubanze twuzuze mu ngo zacu hanyuma no ku kazi bizoca bigenda neza umenya abo tujejwe ku buryo naho ugeze hose bakubajije ati uri komiseri provinciale nka nawe uhura n'umuntu akakubaza ati mbega ubizitigire bya polisi bangana iki mu ntari wawe utere kubaza ngo rekanze kurondera kiba kingaha mu mutu tumenye abapolisi tujejwe umwe wese tumenye icyashoboye n'icyadashoboye.
Umushikiranganje Ngirakobuca nahashima ko hari intambwe yamaze gushika ko aragabisha abajejwe gutanga amasoko, igisata kikirangwa mu biturire bituma abantu bataronka ibyo bagenewe. asaba izo ndongozi kubera karura babajejwe mu kugwanya igiturire n'amabi yacu.
Ikintu kijanye n'igiturire n'ibyo byose twahora turinda gusaba ngo gende uzogaruka, kandi hari uburyo bwo kumuntu gende umwuzurije umutunganirije byose tubigire kirazira. Tumaze gutera intambwe ikomeye muri imyaka ibiri heze, ariko dushirimo kandi kariro dushike kuri ya ntumbero ya nyir'icyubahiro aho umwene gihugu atunganirwa atacyarinze gusaba. Hanyuma bene gihugu bo nyene ari bazotubera ibyabona mu byo bazo bavuga bati mu gipensi ubugifasha.
Gabriel Rufiri arongoye ishyirahamwe Oricom yishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa Leta, arashima kubona umushikiranganji mu byajejwe harimo umutekano agaruka ku kibazo cy'igiturire. Rufiri aremeza ko muri ino minsi yo vyiraye na cyane cyane ahatangiwe igitoro gisigaye ari nk'umuzi w'ibuye, nahashima asa umushikiranganji ko ingingo zifatwa zigendana n'imperekeza.
Nuko hoba co nokwita umugwi woza urakora nka birya bagize mu bijanye n'abakontabure ibyo twokwita resemen temoin bakaza baragira za enquete surprise, nukuvuga abantu bagenda kugira amasuzumwa batazi ko bagiye kuyagira bakaza baragenzura. Eka n'ibyo amasoko hakuye kuba nyene ama inspection azara kurikirana kugira ngo barabe ko biriko bigenda neza, nico twibaza ko byoshobora gufasha.
Mugiye mu Burundi hamaze imisi yibonekeza ubusumba bukorwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi, umushikiranganji ngira ko buca asaba abategetsi bashasha mu gipolisi kuhagabira, asaba izo ndongozi mu gipolisi gufasha kugira abapolisi bagendanira abantu basubizwe mu makambi. Amenyesha ko abakora ubwo bubisha bashobora kuba bafatikanya n'abapolisi basa n'abahevye umwuga.
Umupolisi amaze umwaka, imyaka ibiri, imyaka itatu adataha mu ikambi aba yamaze gutakaza ndakarite y'umupolisi, bica bigorana. Hariho abapolisi benshi bari nyuma y'abantu, mbere harimo ntabari nyuma y'abantu banditswe yuko bari muri urwo rwego rwo gucungera inzego. Abatari muri izo nzego bose, abo bapolisi bose baveyo, bose atanumabuye. Nta mupolisi twifuza kwaba umunyezamu wo kugura porotayi, nta mupolisi twifuza kwaba umwungeri wo kuza kuragira inka. Naze rero akorera igihugu ariko gukorera abantu.
Umushikiranganji yahobendera ko buca yasavye abarongoye igipolisi mu ntara gukorana n'ababuramatari kuko kiza COVID-19 ngo casubire kwibonekeza mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi nka Kirundo. Yasabye kuzitira abataronerwa, ingingo zose zo kugwanya icyo kiza zigakurikizwa, abatavyubahirije bagahanwa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Atungimana, urakoze. Dukomereze ku kibazo cya ruswa noneho mu Rwanda. Urukiko rw'ikirenga rumaze gushinga itsinda ryo kukirwanya mu nkiko zo mu gihugu. Ni muri ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iri tsinda rigizwe n'abantu 76 basanzwe bakora imirimo inyuranye mu nkiko. Amabwiriza ashyiraho iri tsinda yatanze inshingano zo gutahura ruswa cyangwa ibyuho biganishaho. Mukuru w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezirayo watangije iri tsinda yavuze ko imikorere yabo igomba guhindura isura mbi bamwe mu baturage bafite ku rwego rw'ubutabera, ndetse asobanura ko igihugu kirimo ruswa kigabanya icyizere abaturage bagirira ababayobora. Bwana Ntezirayo asaba abari mu rwego rw'ubutabera kushyiraho akarusho mu guhangana na ruswa.
Ruswa mu nzego z'ubutabera cyane cyane mu rwego rw'ubucamanza ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo, kuko hatabaho ubushake bwo guhana abayikurikiranyweho kuko abakabikoze nabo barangwa na ruswa. Niyo mpamvu urwego rw'ubucamanza bukora neza nta kubogama ari urufunguzo rw'ingamba zose zo kurwanya ruswa.
Komite yashyizweho yasabwe kuzacunga neza hagaragaye icyuho cya ruswa, bakahakurikirana amazi atararenga inkombe, ndetse bakabasha gutangaza uwo ari we wese wagaragarwaho na ruswa. Bwana Iteremye Alphonse usanzwe ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga niwe wabaye umuyobozi w'iyi komite, yasobanuye ko bifuza kuzasoza neza inshingano bahawe.
Turasabwa gutanga umusaruro uhagije kuko imbogamizi zari ziriho ubu zitegereje. Ubu n'izo komite ziri ku nzego zose z'ubucamanza kugeza no mu rukiko rw'ikirenga. Ntawe ugomba kumva ko hari aho ingamba zo kurwanya ruswa zitareba. Abashyizwe muri komite kugeza ubu sinzi ko hari uwabyanze, barasabwa gukora inshingano zabo uko bikwiye, cyane cyane iyo gukurikirana no gutanga amakuru ku gihe ahagaragaye nk'icyuho cya ruswa amazi atararenga inkombe. Twese ndabizi ko dufite inshingano zisanzwe z'akazi dusanganywe, ariko ubwo n'aka komite nakandi kazi kiyongereyeho nako tukaba dusabwa kugatunganya ubwitange.
Iyi komite nshya yashyizweho kuri uyu wa kane ijisimbura yari yarashyizweho mu mwaka w'2015 bivuze ko yananiwe gukora. Ubu byagaragajwe n'ibyayinanije hari ukwanga kwiteranya kwagiye kuboneka mu bari bagize iyi komite yavuyeho. Abacamanza bitabiriye uyu muhango bagaragaje ko usibye kurwanya ruswa, umucamanza akwiye no kugira indi myitwarire myiza. Uyu ni Kariwabo Sharire, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire.
Abakozi b'inkiko bakwiriye kumva yuko standari y'imyitwarire yabo ntabwo ishakirwa muri Rwanda, ahubwo bafite indi bashakirwaho. Ntabwo twari dukwiriye kuba tugihanirwa gufata amafaranga ya ruswa, wari ukwiriye no guhanirwa yuko wagiye mu kabari ntiwishyure umwenda, wari ukwiriye guhanirwa yuko niba wariyandagaje ukagera n'aho byari umwana hanze, ugahanirwa yuko udatanga indezo. Ntushobora kuza guca urubanza rw'umuntu utaratanze indezo wawe ari uko bakwirukaho.
Kuva mu mwaka w'2005 abakozi basaga 90 bo mu rwego rw'ubutabera bagaragaweho n'amakosa anyuranye arimo na ruswa, harimo 68 birukanywe burundu n'abagiye bahabwa ibihano binyuranye. Urwego rw'ubutabera ruzwa mu zitungwa agatoki kugaragaramo ruswa, aho hari abaturage bakunze kugaragaza ko basiragizwa mu nkiko kugira ngo bakunde bibwirize batange ruswa. Hakiyongeraho n'igitutu cy'imiryango mpuzamahanga ikunze gushinja urwego rw'ubutabera bw'u Rwanda kutigenga, aho iyo miryango ivuga ko urwego rw'ubutabera rufata ibyemezo bigendanye n'umurongo politike y'igihugu iba yifuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda kandi mu rwego rw'ubutabera. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali rwaraye rutegetse ko Jean Bosco Uwihoreye, uzwi cyane cyane nka Ndimbati, akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza rwe ko rutangira kuburanishwa mu mizi yarwo. Eric Bagirubusa aratubwira inkuru irambuye.
Nta ngingo nimwe muzo bwana Jean Bosco Uwihoreye bakunze kwita Ndimbati n'ubwunganizi batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge zahawe agaciro, uregwa ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Habonekaga uruhande rw'ubushinjacyaha, abavandimwe n'abafana be benshi bakunze kumukurikira muri sinema nyarwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burega Ndimbati icyaha cyo gusambanya umwana. Uyu mugabo wamamaye muri sinema nyarwanda icyaha aragihakana, akavuga ko bakoranye imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho. Uregwa n'ubwunganizi bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bakinenga ko kitubahirije amahame agenga imanza z'inshinjabyaha, bavuga ko cyavukije Uwihoreye inshingano zo kwita ku bana be. Uwihoreye n'ubwunganizi bavuga ko icyemezo ku rwego rwa mbere cyashingiye ku nyandiko n'ubuhamya bidatanga umucyo ku kibazo cyagombaga gusuzumwa. Bajuriye bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwagombaga gufata icyemezo rushingiye ku bimenyetso simusiga bitangwa n'abahanga. Bavuga kandi ko umucamanza ku rwego rwa mbere yagombaga kwita ku matariki uregwa n'urega bakoreye imibonano mpuzabitsina. Ndimbati n'ubwunganizi kandi banenze icyemezo cya mbere, bavuga ko kitahaye agaciro abishingizi bari batanze ubwo basabaga kuregwa yarekurwa by'agateganyo. Bakavuga ko kuba afite umwirondoro n'aho abarizo hazwi atabangamira iperereza ubushinjacyaha bukimukoraho. Uruhande rw'iregura ruvuga ko gufunga bwana Ndimbati byaba ari ugushyira mu kaga abashinzwe kwitaho. Uwari umukoresha wa Kabahizi ufatwa nk'umutangabuhamya muri uru rubanza avuga ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12/2019 ataraye mu rugo, mu gihe Kabahizi we avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 aribwo Ndimbati yaraye amusambanya nyuma yo kumusindisha. Maitre Bayisabe bunganira uregwa akavuga ko ayo matariki arushaho gutera urujijo, kandi n'ababyeyi b'umwana bemeza ko batazi itariki ya nyayo yavukiyeho. Avuga ko hari abandi bamuri inyuma kuko yakingiwe bwa mbere ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4/2022. Akavuga ko ibimenyetso aregesha bibumbatiye ugushidikanya. Uyu munyamategeko akavuga ko dosiye y'Akabahizi yatangiye gukurikiranwa ari uko ageze mu itangazamakuru. Ubushinjacyaha bwo busabira Uwihoreye yari yasindimbati gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza, buvuga ko nta nenge n'imwe busanga mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere. Buvuga ko bushingiye ku makuru agaragara mu bitabo byandikwamo abana bavukiye kwa muganga, biboneka ko Kabahizi yavutse ku itariki ya 7/6/2002. Buvuga ko umunsi atarayaho yakoraga aribwo Ndimbati yamusambanije. Ubushinjacyaha bushimangira ko urukiko rw'ibanze rutanyuranije n'amahame areba imanza z'inshinjabyaha, busanga hari impamvu zikomeye zituma uregwa akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza. Ubushinjacyaha busobanura ko urukiko mu bushishozi bwarwo arirwo ruha agaciro abishingizi batangwa mu rubanza. Buvuga ko burega Ndimbati icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 2 kuzamura, bugakomeza gusaba ko afungwa by'agateganyo kuko bukimukoraho iperereza. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakiriye ubujurire ruvuga ko uwabyaranye na Ndimbati amushinja, kandi abahanga bagaragaje ko abana b'impanga ari aba Ndimbati. Bivuga kandi ko kuba impande zombi zitemeranywa ku matariki bikekwa ko kabahizi yasambanyirijweho bidakura impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bukekaho uwihoreye icyaha. Ivuga ko Ndimbati atagaragaza undi munsi yamusambanyirijeho. Rushingiye ku ngingo z'amategeko, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanze ibisobanuro byose by'uregwa n'ubwunganizi. Rwavuze ko kuba gufungwa by'agateganyo ari irenga yubora nta gaciro byahabwa igihe hari impamvu zikomeye ku muntu ukekwaho icyaha gihanishwa igihano kuva ku myaka ibiri y'igifungo kuzamura. Naho ku ngingo y'abishingizi yari yatanze nayo urukiko rwayiteye utwatsi, rwasobanuye ko kuvuga ko abishingiza n'inyangamugayo kandi nta nyandiko igaragaza ko bazamwishingira nta gaciro rwabiha, aho bagombye kuba bagaragaza mu nyandiko uburyo bashobora kwirengera ibyangiritse. Ku kijyanye no kubabura, navuga ko afite aho abarizwa n'umwirondoro bizwi, urukiko nabyo rwabitesheje agaciro. Rwashimangiye ko Ndimbati atari gw'icyaha gikomeye. Rwabaye cyo kimwe no kubavuga ko yamufashaga kurera abana kandi yifuza gukomeza izo nshingano, urukiko rwavuze ko bidakuraho uburemere bw'icyaha akurikiranyweho. Nyuma y'isesengura ry'urukiko, umucamanza yategetse ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge gihamu ko kiri mu ngingo zacyo zose. Yategetse ko Bwana Jean Bosco Uwihoreye uzwi nka Ndimbati akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe agitegereje kuburana urubanza mu mizi. Ni urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo abafana ba Bwana Ndimbati, bamwe muri bo bakurikiranye icyemezo cy'urukiko biyunamiriye, abandi bitangiriye itama nk'ikimenyetso cy'akababaro. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, dusubire mu Burundi kandi turacyari mu rwego rw'ubutabera. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abunganira mu mategeko muganga Christophe Sahabo barasaba ko afungurwa. Dr. Sahabo yayoboraga ibitaro byigenga Kira Hospital biri i Bujumbura mbere y'uko ategekwa kwegura amaze gufungwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru.
Muganga Sahabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro by'akarorero bikomeye mu vyigenge Bujumbura Kira Hospital, ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ndwara z'amaso, akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Ubu ari mu minwe y'igipolisi, yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr. Jean David Pilot atwara urwego nyobozi bw'ivyo bitaro. Bajanwe gufungirwa mu biro vy'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye arekugwa. Abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha yagirizwa, ndetse ko amagara yiwe amukitse. Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburanira Dr. Sahabo Christophe ntibashimye kuduha ijwi. Yamara bahaje Ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika bamwereka iyo nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ibyaha akurikiranywe ko. Batinya kubahwa umushikirizamanza wa Repubulika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishyi y'akababaro. Bibutsa ko atamuntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi cumi n'ine afunzwe atarashikirizwa ubutungane, bagatangazwa n'uko ukwezi kugiye guhera Dr. Sahabo afungiwe mu biro by'iperereza. Bongera ko uwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe, yewe umuryango wiwe, abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho indwara ya asthma asanzwe afise. Bati niho nyango rikabije ry'amategeko ryerekana agashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse k'uwo baburanira yorekugwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyaha arivyo, kuko niko n'amashami yigenga akurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'abashingwamanza Kavib rukurikirana hagufi ubwo rubanza.
Ibyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procedure pénale. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwamanza wiwe afunzwe uko twovyita kuba sequestré, afunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Niho gufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira, niko bimeze. Batinye iki kugira bamwerekane? Ahobwa ibintu byo muri kahise n'ibintu bidafashe hari umugambi wo kumugirira nabi. Aba OPG bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro, bisunga amategeko mpuzamakungu mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazi na muntu.
Bukeye Dr. Sahabo amaze gufatwa agafungwa, abafite imitaye muri ibyo bitaro by'akarorero baserukira leta bashaje abona urwandiko rurimo amakosa bagirizwa gushikirizwa umuyobozi mukuru wa Kira Hospital. Murayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro, gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ibyo bitaro. Icyo bikoze nta gitigire cy'amafaranga gihuba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko. Aha niho amashami yigenga afatira, akikeka ko Dr. Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe, imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi. Dr. Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho. Mu ikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite. Aha abanyamategeko berekana ko ibyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko, kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe. Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirami yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kugozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa na mukozi wo kwikenura ubujanye n'iby'akazi atamusumirano narya yuko ingingo ya 40 ibwizo shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakwitwa intahe mu gahanga afatwa nk'umwere, byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembya.
Amakuru Ijwi rya Amerika rifite ni uko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro by'iperereza akanka, ari navyo vyoba vyatumye ateba mu gasho k'ubwo rwego rutungwa gatoke n'abaharanira agateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ibyaha vyihohoterwa bifatiye ku kubora zigufa ufunzwe. Ayandi makuru yo kwizera Ijwi rya Amerika ryarose ni uko uruhande rwa leta rwaba rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro, ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganji bw'ubutungane n'amaparike bivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji cyo kimwe n'umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti: twari twifuza ko mugira ico muvuze ku ifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro Kira Hospital. N'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano, ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mubivuga kwiki? Bikunze mwugira ico mubivuze ko murakoze. Yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitaje canke ngo yishure ubutumwa bwacu, n'uwo umuryango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye ntiyitabye ngo hagire byinshi atubwira kukunge na magara ya Sahabo yoba yifashe. Ubu ivyo bitaro biramutswa Dr. Sylvain Pierre Zeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu. Urwego nshingwantwaro narwo rutwagwa na Ndagijimana Charles yahoze atwara Sentare yubahiriza ibyizwa shingiro, ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'2015, ikiringo cazanye indyane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi bacu, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, tubararikire n'ibindi biganiro byo kuri uyu munsi birimo iwanyu mu ntara nk'uko mubizi guhera saa 7 na muri isanga guhera saa 10. Ntimubitangwe rero, mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kabirindi, murakarama.